manda yakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikro muzindukanye na Joe Diane ni nahazwe ikaze makuru yacu duhera kuyagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Mwaramuse Diane ndamuse nabaduteze amatwi muraka gatondo turayahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abategetsi muri Misiri bavuze ko isanganya ry'iterene ryabereye mu buraruko bw'umurwa mukuru Cairo ryahitanye abantu bashika 11. Abategetsi bajejwe amabarabara y'indarayi bavuze ko ibiduga bine by'iyo terene vyataye inzira igeze mu gasagara ka Banha ni mu ntara ya Kwalubia ejo ku munsi w'Imana. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ko abantu bashika kuri 98 bakomerekeye aho nyene. Muri Afrika kandi igisirikare cya Chad kivuga ko cyahagaritse abaroberi bariko bashaka kwinjira mu buraruko bw'igihugu, ariko abo baroberi bo bavuga ko bakibandanya urugendo rwabo. Muvugizi wa gisirikare Azim Bernandoa Aguna yavuze ko batanye mu mitwe nabo baroberi ku munsi wa gatandatu mu buraruko bw'intara ya Kaneme, kandi ko abaroberi baje bava muri Libya bishwe bose. Ariko umuhari w'abarwanyi biyise Front pour le changement et la concorde au Tchad mu itangazo wasohoye ejo ku munsi w'Imana bavuze ko abarwanyi babo batanguye kwigarurira iyo ntara ya Kaneme. Abo baroberi bakekwa kuba binjiye muri Chad mu ndwi iheze ku munsi w'amatora. Ubushikiranganji bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire ku munsi wa gatandatu bwategetse abadiplomate babwo batari abankenerwa cyane bakorera muri ambasade yayo muri Chad kuvayo hamwe n'imiryango yabo. Amerika yavuga ko ibigwi by'abaroberi bariko batera berekeza ku murwa mukuru Njamena.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu tuyahere aha muri Amerika, abantu bashika kuri batatu barishwe barashwe muri Amerika ejo ku munsi w'Imana mu kibano ahaba abantu benshi bapanze mu gisagara cya Austin ni muri leta ya Texas. Umukuru w'igipolisi muri ico gisagara yavuze ko bakiriko bararondera uwakoze iryo bara. Yavuze ko bisa nkuko yari amatati yo mu muryango ko atari ubwicanyi bwari butumbereye abantu benshi ikivunga. Umuhanuzi w'ibijyanye n'umutekano mu gihugu muri Perezidansi ya Leta z'Ubumwe za Amerika White House avuga ko atanumwe azi ibizokurikira muri Afghanistan igihe Perezida Joe Biden azokurirayo abasirikare basigayeyo. Jack Sullivan yabwiye televiziyo nyamerika Fox News ejo ku munsi w'Imana ko icyo Amerika ishobora kuzokora ari ugusigira abasirikare ba Afghanistan ibikoresho bya gisirikare gusiga babamenyereje kugira bazobandanye birwanira. Ikindi ngo ni ugufasha abanyagihugu hamwe na leta ya Afghanistan. Ingingo ya Perezida Biden yo gukurayo abasirikare basigaye ntibonwa kumwe muri Amerika. Umwe mu bategetsi b'aba Republicane Senator Mitch McConnell arongoye abarepublikane muri sena yayise ikosha rikomeye cyane no korohereza umwansi. Eka n'abademokrate bamwe barashikirije amakenga kuri iyo ngingo. Senateur Robert Menendez arongoye komite ya sena ikurikirana iby'imigenderanire n'amakungu yavuze ko Amerika ishobora kuzotakaza ibyo ariko irarondera kuzoshikako. Ariko abandi bashinga amateka bavuga ko hari hararenze cyane ko abasirikare batahuka. Muri Iraq ibisasu bitanu byo mu bwoko bwa rokete byaratewe jo ku munsi w'Imana ku ikambi ya Balade y'abasirikare barwanira mu kirere ahasanzwe hari n'inteko za Leta z'Ubumwe za Amerika. Nta n'umwe yashotse yitirira ico gitero, ariko Leta z'Ubumwe za Amerika itunga urutoke imihari y'abanya Iraq bafashwe mu mugongo na Irani.
Aloys Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaweheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuruwezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukanya n'igingo nkuru nkuru z'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaza ko bitarenze uno mwaka w'2021 igihugu ciwe kizoba cakoze urucanco rwa COVID ya 19.
By June they would be trying our vaccines in animals and by August they may reach the stage where they may try their vaccine in the human beings. I want to warn you about the danger of depending on outside when it comes to these very serious matters of life and death.
Aha muri make president wa Uganda Kaguta Yoweri Museveni aragira ati bitarenze mu kwezi kwa gatandatu abahinga ba Uganda bazoba bariko baragerageza urucanco bariko barakora kubikoko mu kwa munani barugeragereze ku bantu kuzera inze ku makungu ku kibazo c'ubuzima nk'iki si kintu uciza mu Burundi. Naho muri make ishiramwe Soje Payeri haranira agateka k'abana gemeza ko muri ico gihugu hakivugwa ikibazo c'abana batarakwiza imyaka bakoreshwa nk'abacakara. Ano makuru yose turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradio yanyu. Amakuru tubafitiye turahera muri Uganda. President Yoweri Kaguta Museveni atangaza ko mu mpera z'uno mwaka w'2021 igihugu ciwe kizwa gifise urucanco rwa COVID ya 19 cikoreye. Museveni avuga ko atari vyiza kurindira inkingo ziza ziva mu makungu. Ibindi tubaza mugenzi wacu Ignatius Bahizi akoresheje rya Amerika ikampara muri Uganda.
Ukurikije Perezida Museveni, abahanga mu by'ubuzima mu gihugu bazatangira gupima urwo rukingo rukorewe muri Uganda ku nyamaswa mu bihe bitari bya kure, hanyuma y'amezi abiri batangire kurupima mu bantu. Yavuze ko ibihugu birimo gukora inkingo zitandukanye za COVID nk'Ubuhinde ari bimwe mu bifite imibare myinshi cyane ku isi y'abanduye icyo cyorezo, akaba rero nabo bari kurwana urugamba rwo kuvura abantu babo, bityo akaba atari byiza kubizera mu gihe cy'icyorezo nka COVID cyandura nk'umuriro uruhira.
This depending on vaccines from outside is very risky and that's why
ati gutegereza inkingo ziturutse hanze bifite ingaruka mbi cyane. Niyo mpamvu nasabye abahanga bacu kongera ingufu mu bushakashatsi kugira ngo dushobore gukora inkingo zacu. Ndabona bageze kure cyane, nibwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu bazabatangiye gupima inkingo zikorewe hano mu nyamaswa, nuko mu kwezi kwa munane bakabatangiye kuzipima mu bantu. Kandi kiza nuko bo barimo gukora urukingo rushobora gukingira moko yose ya virusi ya corona. Ibi byose ndabibabwira kubera yuko nshatse kubaburira ku ngaruka mbi ziri mu gutegereza abanyamahanga iyo bigeze ku bibazo nk'ibi birimo gupfa no gukira. Mbizeza ko aho uyu mwaka uzaza kurangirira tuzaba dufite ububasha bwo gukora inkingo zacu za COVID-19 kuko ibikenewe byose by'ibanze turabifite.
The minimum that is required here.
Perezida yatangaza ko hari umuti gakondo ukozwe mu mbuto n'ibindi biti abahanga muri Uganda bavumbuye, kandi akabumaze kuvura 80% ry'abawuhawe bari baranduye COVID-19. Akaba bategereje kugira ngo umubare w'abarwayi uwo muti uzavura ugere ku rwego rwemerwa n'abahanga kugira ngo wemezwe nk'uvura COVID-19. Uwo muti watangajwe ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri urimo no kugenzurwa n'umuryango w'abibumbye ushinzwe amagara y'abantu ku isi OMS. Nyamara nubwo ibi byose leta irimo kubikora, perezida yashimangiye ko gahunda zo gukingira abanyagihugu cyane cyane abakora akazi kabahuza n'abantu benshi nk'abumbye ubuzima ndetse n'abarengeje imyaka 50 y'ubukuru hakoreshejwe inkingo za AstraZeneca zigikomeje, kandi ko mu mpera z'ukwezi gutaha minisitiri ishinzwe amagara y'abantu izaba imaze kugeza mu gihugu izindi nkingo zigera ku 5 million zo gukomeza n'izi gahunda. Mu ijambo rigenewe abanyagihugu kubamenyesha uko igihugu cyifashe mu bijyanye na COVID-19, perezida avuze ko ngo nubwo imibare y'abandura mu gihugu yagabanutse cyane, ibintu biracyameze nabi kuko hamaze kugaragaramo andi moko y'iyo virusi atandukanye kandi afite ubukana buruta virusi ya mbere, ndetse ngo akaba amwe muri ayo moko ya virusi yibasira n'abana bakiri bato bitandukanye na virusi yabanje. Atanga gasopo ku banyagihugu bose ko bakwiye gukomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda arizo kwambara udupfukamunwa, gukaraba intoki no kwirinda amahuriro y'abantu benshi.
Now the Minister of Health has informed me that there are new
Ati minisitiri ushinzwe amagara y'abantu yamenyesheje ko hari amoko mashya ya COVID-19 ageze muri iki gihugu, cyane cyane ubwoko bwakomotse muri Afurika y'Epfo bwatangiye kugaragara muri iki gihugu ku itariki ya 11 mu kwezi gushize. Byongeye ibipimo byakozwe kuva icyo gihe byerekana ko n'ubwoko bwa COVID bwo muri Nigeria hamwe n'Uburayi nabwo dufite ababwanduye mu gihugu. Ibivuze ko Uganda imaze kuba ihuriro ry'amoko yose ya COVID-19 ushizeho n'ubwayi ibangirije bwakomotse muri Wuhan mu Bushinwa.
Different clans, the original Wuhan, China.
Na ni muri urwo rwego perezida yategeka inzego zishinzwe umutekano gukaza umurego wo kureba ko abanyagihugu bubahiriza ayo mabwiriza, arimo n'umukwabu guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 n'igice zo mu gitondo. Yanze ikifuzo cy'abafite ububari n'inzu z'ububyiniro n'abakora akazi kajyanye n'imyidagaduro cyo kugira ngo nabo babe bafungurirwa bakongera gukora akazi nkabo nk'uko byari bimeze. Yavuze ko ibikorwa byose birimo kunywa inzoga batabyemerera gusubukura akazi ubungubu kubera yuko abasinzi batashobora kubahiriza amabwiriza. Rero gusubukura ibyo bikorwa byaba ari nko kubareka ngo biyike. Anongeraho ko ibyo bikorwa bizemererwa gusubukura akazi hamaze gukingirwa nibura 80% by'abanyagihugu bakeneye inkingo mu gihe cya mbere. Kuva icyorezo cya virusi ya corona cyagereye mu gihugu cya Uganda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize, igihugu kimaze kubona abanduye iyo ndwara basaga gato 41,000. Kuri abo 40,000 akaba bamaze kuvurwa bagakira, 337 ku banduye bo akaba baritabye Imana, kandi 24 bonyine akaba ari bo bakivurwa ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve muri Uganda twerekeza mu Burundi havugwa ikibazo cy'abana bakoreshwa mu bikorwa bitandukanye bisa nk'iby'ubucakara. Ishami Sojepaye, rimwe mu yakomeye mu gihugu aharanira ubwigenge bw'abana, rivyemeza rivuga ko iki kibazo kiri ko gituma haba agahombo ku gihugu n'imiryango, rigasaba leta guha ubushobozi ibigo vyashinzwe bigakurikirana ayo mabi. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge Hurikaneza.
Ishiramu Sojepaye rihani agateka k'abana yemeza ko mu Burundi hakibonekeza abana batarakwiza imyaka yo gukora akazi, bakoreshwa akazi ko mu nzu bagakora nk'abayaya barera abana baboye bateka hamwe n'abakora iyindi mirimo irimo amasuku hamwe n'izamu. Iryo shirahamwe rimenyesha ko abenshi muri bo batotezwa bagatwara inda zitifujwe, hakaba n'abakubitwa bakoherezwa igufa. David Ninganza, umuvugizi waryo, avuga ko ibi biterwa no kutamenya kongera nyinshi.
Cyo twokwita negligence usamara ko bavyeyi. Iki nico ca mbere abantu bitwaza ngo barake agacamye ku mwana gucingero, ariko no guhemuka umuvyeyi niwe wa mbere ari ijisho ry'umwana. Si umwana aciringero umuvyeyi, ababyeyi ni baciringero umwana. Icyo ni cya mbere. Ikindi kigira kabiri, harimwo agahaze itegeko rijyana n'akazi. Mbega abantu bakoresha abatarakize imyaka 18, amategeko yabagenga yo bameze gute? Abantu bakoresha abantu mu mazu, amategeko abagenga yo bameze gute? Hanyuma ikindi ni ukwikinga mu kiza kw'abarundi bamwe bamwe. Wewe umwana muzana yitwa ngo nuwaronse, yitwa ngo aramureze, yitwa ngo nuwiwabo, yitwa ngo nishuti, ari watuzanga ariko mucura bufuni na buhoro. Ikindi naco ni kutamenya ko abo bana n'abana baciye ubwenge bajanwa muri za Omani, kandi n'abana b'abavyeyi baciye ubwenge bajanwa muri ubwo bucakara.
Ninganza avugira Sojepaye yemeza kandi ko abahura n'izi ngorane ahanini ari abana b'abigeme.
Urabona mu bisagara nko ku mihana itandatu usanga nk'imihana ine ifise abakozi no muri abo iyo mihanine usanga imihana itatu ikoresha abana b'abakobwa bakiri bato atarakwiza imyaka 18 abaranize ngorana benshi n'abakobwa n'abakobwa kuko abahungu kenshi usanga ari ngorane zijanye n'icyo twita intere economique uburyo bujanye n'amafaranga bw'amatungo abakobwa bobo birarenze harimo ico ca mbere kandi nabo bahungu nyine baragaruka bakorera mabi abakobwa abakuze barakorera mabi abakobwa abadandaza abakozi inshuti z'ababakoresha ziragaruka zigasambanya aba bakobwa urumva rero ko abakobwa aribo bamererwa nabi no muri biriya bihugu byo muri Oman nta bahungu bakeneye abakobwa kuko umukobwa bamurungika mu madomene nimba ashoboye gukora bamuhize akora nimba ari kuja mu ntuze y'ubushurashuzi niyo babarungika no ku mashuri uravye abatwazwa inda n'abakobwa iyo batwajwe inda n'abo bahungu bigana hataha umukobwa umuhungu we natahaha uko ntamenyekana niyo bagerageje kumumenya amategeko usanga yibugaye kuko uvuga yuko se w'umwana ari se wenyine ubwiwe abanza kumwemera atamwemeye abyemezwa na sentare uwo mwanya wose biragoye ko uwo mwana baca bavuga bati wino wabyaye umwana ni mujane n'uwo mukobwa
so hanse bwavuye mukuru w'ishyirahamwe rirwanya urucuruzwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini yasigurije ijwi rya Amerika ko muri kano gace ka Afurika hakibonekeza abakora mu maleta bafitemo uruhara.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka ni gurubangami wa hanene amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari nabakora mu mareta babigira mu ruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahe mbwa hari nabajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari nabantu kwisi bibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Umuyobozi ajejwe isata cy'abana mu Cikanganji bushikirana mu Burundi yasaba uwo wese ari mu gihugu kwitanga uko ashoboye kugira agateka k'umwana kisununure. Inyatsi Ntawembarira yabyiganiye bagenzi bacu ba Radio Bonesha FM.
Igikorwa si ca leta gusa, igikorwa gisaba yuko umwe wese agira uruhara, abari mu ntwaro, abari mu mashengero, abantu bo nyine ku bwabo ku giti cyabo barafise uruhara. Twese dusabwa gushyira hamwe izo nguvu zacu, iryo shaka ryacu, ari abo twibutsa ibyo bajejwe ibanga ryabo tukabibutsa tukabakebura nyabuna aha mwatiri muzi muri ababyeyi mushaka gutuma umwana mu barabara bisaba kubikora kugira ngo ya neza iturondere umwana wese ari kuri isi y'u Burundi yubahirizwe. Si igikorwa cya leta yonyine, si igikorwa cy'ubushikirangaje bwonyine, igikorwa tushaka yuko twese twumva ko kituraba
mu Burundi. Iruhande y'ibigo leta yashizeho mu mezi aheze inama nshinga amateka yatowe itegeko ribwiriza abakoresha gutekaniza akazoza abakozi babo bo mu nzu hamwe no kubavuza. Ibitigiri bitangwa na ONU byerekana ko mu isi miliyoni 152 z'abana bafite imyaka iri hagati y'5 na 17 bakoreshwa utuzi. Muri bo miliyoni 73 bakora akazi kabashira mu irinde. Ibisata vya mbere abana bakoreshwamo kurusha n'uburimyi buza ku bice 71% hagakurikira za service kuri 17% hamwe n'inganda kuri 12%. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, bakunzi b'imikino na siporo n'uwa mwanya wanyu, turahera kuyavugwa mu Burundi aho mu ntara ya Gitega harahe hasozerewe inkino zihuza amashure yose yisumbuye y'ico gihugu. Izo nkino zifasha abamenyereza bafise imirwi kubona abana bafise impano mu bikombe 10 vyatanzwe, 5 vyagiye Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi, ibindi 5 bija mu zindi ntara zigize Uburundi. Mugenzi wacu Desire Hatungimana atugire ku muriri w'ino nkuru.
Imigwi yashoboye gushika mu nkino za nyuma yahiganywe mu mupira w'amaguru, muri basketball, volleyball, handball mu bahungu no mu bigeme, rugby mu bahungu na netball mu bakobwa. Muri izo nkino zihuza amashuri yisumbuye, mu rukino rwa basketball bikombe mu bahungu bikunze kuja i Bujumbura nkuko vyagenze uno mwaka, aho Lycée de l'Amitié yatsinze Lycée Nyakabiga nayo nyene y'i Bujumbura ku manota 78-68. Olivier Ndayiragije yamenyereza uwo mugwi wa Lycée de l'Amitié yamenyesheje ko izo nkino zihuza amashuri zifise akamaro kanini ku migwi ikina amahiganwa atandukanye mu Burundi.
Bakamaro k'izi nkino babona ni interscolaire nakera nakuvakera niho aba ma equipe cyangwa amashira hamwe ya federation yakura abana bateza imbere mu gihe abastate atari basket gusana na vore na ama discipline yose niho ama equipe nka yose yakura abajene bafite amatara nkani baza ko hariho bamwe bamaze kuza ama equipe ari barabya ati unye ni aheza ishure cyangwa nkuba ko ari kirimo ishure ndagerageza na mushya muri equipe ndamuhankadre ndamufashe kugira basketa terimbere no mwishuri ndarabe ko naho nyene aterimbere kugira buzima bwiwe gutere ntimugere kuri basketa gusa no mwishuri no buzima kugira aterimbere. Rero kera nibwo byagenze ndakugira n'ubu rero ari babishoboye bashaka kubafasha abana bagaterimbere.
Muri se ya Rutovu nayo iri mu manuko bw'u Burundi mu ntara ya Bururi, igikombe cya handball nibo bama bagitwaye. Sylvestre Bavumiragiye ajejwe inkino kuri iryo shuri aratubwira ibanga bakoresha.
Bo icambere nuko abana tubatangura bakiri bato nabajya bari muri premiere bujya turatera dupira bagatembagaza bazogera rero gushika muri 7e bafite essence du jeu. Hanyuma ikindi gikuru kiruta byose kwitanga kwabana n'abana kuko bisaba preparation ndende murabona technique iragoye no kwitanga no gutegura abana bakiri bato.
Muri izo nkino abanyeshuri ntibatamvye birorera kuko umushikiranganje w'indero Havyarimana François yari yahishikiye yasavye ugwaruka kwitaho ivyigwa badasize inyuma inkino kuko nazo zituma abantu batera imbere n'igihugu cyabo kikamenyekana.
Turavye ingene imigwi yiteguye n'ingene amahiganwa yagiye aragenda duhereye mu ntango yayo na cyane cyane turavye ingene imigwi yose yerekanye ubuhinga n'ubukerebutsi budasanzwe mu kurondera insinzi. Twovuga tudakekeranya ko twateye intambwe tuje imbere. Nicyo gituma duteye akamo abajejwe urwaruka ko borushiriza guhimiriza abo bajejwe kwitunganiriza neza kazoza kabo, ibyo navyo bigaca mu buryo butandukanye n'inkino zidasigaye inyuma.
Inyuma y'izo nkino zasozerewe kuri Nowimana, abanyeshuri baciye bamenyeshwa ko inkino nazo zo kwinonora imitsi atletisme zibuza amashuri yose y'u Burundi zizobera ingozi mu buraruko bw'u Burundi igenekezo rya 15 n'irya 16 ukwezi kwa gatanu no mwaka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari kucukoregwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwirageze mu gisata cha sport n'imikino mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare, mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo isiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ritangire, abakunzi b'uyu mukino baracyari mu kababaro k'inkuru y'urupfu rw'umuntu wabaye umuyobozi w'iri siganwa kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri 2018. Umufaransa Jean-Claude Hero yitabye Imana kwa kane tariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane azize icyorezo cya virusi ya corona. Usibye kuyobora isiganwa Tour du Rwanda, Jean-Claude Hero yagize uruhare rukomeye mu kurishakira abaterankunga. Yabaye mu itsinda ryatangije isiganwa ry'amagare La Tropicale Misa Bongo muri Gabon, ndetse yigeze no guhabwa inshingano z'umuyobozi wungirije mu isiganwa mpuzamahanga rya mbere ku isi Tour de France. Jean-Claude Hero yatabarutse afite imyaka 78 y'amavuko. Abakurikiranira hafi ibirebana n'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda basanga icyatumye uyu mukino utera intambwe ari uko ubuyobozi bw'ishyirahamwe ryawo bwari buyobowe na Aimable Bayingana bwiyambaje abantu b'impuguke mu rwego mpuzamahanga barimo na nyakwigendera Jean-Claude Hero. Ibintu birebana na tekinike bikajya bikorwa na ba nyirabyo ari naryo somo andi mashyirahamwe ya sport mu Rwanda akwiye kwigiraho. Mu zindi nzobere mpuzamahanga zakunze kwifashishwa mu mitegurire ya Tour du Rwanda usibye Jean-Claude Hero, twavuga kandi Olivier Grandjean, umuvandimwe we Philippe Grandjean n'umutoza Jonathan Boyer. Aba bazaga biyongera ku itsinda ry'abanyarwanda bakoraga uko bashoboye ngo ibirori bya Tour du Rwanda birusheho kunogera ababireba. Muri aba bantu bakunze kugaragara ku ruhembe mu mitegurire ya Tour du Rwanda mu myaka isaga 10 ishize twavuga Aimable Bayingana, nyakwigendera Lambert Byemayire, Thierry Rwabusaza, Festus Bizimana, Emmanuel Murenzi, Serge Rusagara, Faustin Marabanyi, Benoît Munyankindi, Richard Mutabazi, Félix Sempoma, Jean-Sauveur Niyamira n'abandi. Tunyarukiye mu yandi mashyirahamwe atandukanye y'imikino, muri iki gihe harimo kugaragara ibyuho mu buyobozi bwayo. Mu ntangiriro y'uku kwezi kwa kane, President wa Komite Olympique y'u Rwanda Valens Munyabagisha yeguye ku mwanya we, bidateye kabiri General de Brigade Jean Damascene Sekamana wayoboraga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nawe yandika ibaruwa isezera. Bamwe mu basesengura imiterere ya siporo yo mu Rwanda basanga impamvu yo kwegura kwa hato na hato kw'abayobozi mu mashyirahamwe y'imikino ari igitsure gituruka muri Minisiteri y'imikino, hakaba ndetse n'abatekereza ko iyi minisiteri yivanga mu miyoborere y'amafederasiyon. Muri minisiteri bo bavuga ko atari ukwivanga ko ahubwo baba bagamije imiyoborere ikurikije amategeko. Uyu ni Didier Maboko, umunyamabanga uhoraho.
Icyo rero abantu kenshi bakunda kwibeshya cyangwa se kuvuga ngo leta yivanze mu bikorwa bya federasiyo, ntago ari byo. Kubera yuko federasiyo nubwo ihari ariko mumenya ko ni federasiyo nasiyonale, ni federasiyo y'igihugu igendera ku mategeko y'igihugu, amategeko agenga amashyirahamwe ya siporo nayo mu gihugu d'abord. Noneho ibindi bikorwa bagomba gukora bigomba kugenda kuri amategeko y'igihugu. Twe nka ministere turebera urwego rwa siporo cyangwa se sekitori ya siporo, dufite mu nshingano kureba imikorere, imikoranire n'uburyo sekitori itera imbere. Sibyo, ntabwo tuzategereza ko abantu batera imbere mu gihe hari amategeko badakurikiza. Abibwira ko twivanga muri mikorere y'amafederasiyo ntago ari byo. Twe ntabwo tureberera gusa ngo tujye gukemura ibibazo byavutse, ntabwo ari ukwivanga. Tuve mu marangamutima, ntabwo sekitori ya siporo ari igomba kumva ko ngo leta itagomba kwireberera. Twebwe ni urwego rwa leta dukureba n'imikorere n'imikoranire y'inzego ziri muri sekitori yacu.
Muri iki gihe no mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB nta buyobozi buhari, kuko amatora y'abagize komite nyobozi nshya yarateganyijwe mu mpera z'ukwezi gushize yaje gusubikwa bitegetswe na ministeri ya siporo, ari nayo mpamvu hari abakomeje kwinuba bakavugira mu matamatama ko iyi ministeri irimo kuyoboza amafederasiyo inkoni y'icyuma. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Ejo gya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, akabino ngaha duce tuba turabangirira makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire. Kuri mikro mwari mwazindukanye na Joe Diane ni nahazwe Facile Gebehu yegeranije ibiganiro vyacu vya kino gitondo yakenyuye. Mukanya duca tubandaniriza ku ijambo ry'intangamarara ibashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gahunda yo gukaza umutekano ku mbibi zayo, ariko bitabuza ko abifuza gusaba ubuhungiro muri iki gihugu bakoresheje imipaka ya Amerika bazakirwa neza. Mu kiganiro aheruka guha itangazamakuru, Anton Blinken, ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, yavuze ko bagiye guhagurukira icyo kibazo hakoreshwa inzira zitandukanye. Yagize ati, icya mbere ni uko tugomba gushakira umuti ikibazo gituma abantu bahunga ibihugu byabo. Benshi ni abaturuka mu bihugu bya Guatemala, Honduras na El Salvador.
And that means working with those countries, working with Mexico, to over time deal with some of the drivers of migration.
Ni ukuvuga ko tugomba gukorana n'ibyo bihugu ndetse na Mexique, tukarebera hamwe impamvu zituma bava mu bihugu byabo. Muri ibyo bibazo harimo umutekano muke, amahirwe make mu buzima, ruswa n'ibindi bituma abantu bafata icyemezo gikomeye cyo guta ibyabo bagafata inzira igoye berekeza mu gihugu batazi niba kizabemerera kukinjiramo. Ministri Blinken asanga umuti w'iki kibazo ari uguha abana amahirwe n'icyizere no kubategurira ejo heza mu bihugu bakomokamo. Ikindi ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushyiraho uburyo bushya bworohereza abifuza gusaba ubuhungiro muri Amerika. Ibi birimo kongera gusubukura kwakira ubusabe bw'abasaba ubuhungiro muri Amerika bavuye mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo no hagati. Ministri Blinken avuga kandi ko bashobora no gutangiza uburyo bwo kujya basuzuma ubusabe bw'abifuza guhungira muri Amerika mu bihugu byabo. Mu gihe ibyo bitaratangizwa, yabaye asabye abimukira gutegereza.
Now is not the time to try to come to the United States. If you're in the migrant protection protocol program and you are in
uyu siwo mwanya wo gufata urugendo werekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba usanzwe waratanze ubusabe bwawe, ubwo busabe buracyakurikiranwa kandi hari amahirwe ko bizakunda. Ku bataratanze ubusabe, iki si cyo gihe cyo gufata urwo rugendo rugoye kandi ruvunanye, kuko utazemererwa kwinjira muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite intego yo gukomeza kunoza politiki y'abimukira no kuvana mu nzira bimwe mu bibazo bituma abantu bava mu bihugu byabo bahereye muri ibyo bindi.
Igyo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.